ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri. Nkuko bisanzwe tuganira ku bibazo by'abakenyezi, abigeme aho bari hose ku isi muri rusange. Muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri kuno kwezi kwa gatatu kumwaka 2021 ni ukwezi isi isanzwe ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Neza na neza uwo munsi uhimbazwa ku itariki 8. Ariko amashirahamwe n'imigwi itandukanye aho bari hose ku isi bafata akanya bagahimbaza uwo munsi muri uku kwezi nyene. Abakenyezi b'abarundikazi nabo nyene ntibasigwa inyuma. Aho bari hose ku isi nabo nyene barafata akanya bagahimbaza uwo munsi, bakagerageza kuraba akamaro kawo, icivugo cawo, kugira ngo nabo nyene bifatanye n'abakenyezi ahariho hose ku isi mu kuhimbaza no kuwibuka. Kuri uwo munsi rero mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi ndi niteka ryo kwakira bamwe muri abo bakenyezi b'abarundikazi baba mu mihingamo itandukanye y'isi. Ndi kumwe na Eveline Nikuze ari mu ntara ya Maputo mu gihugu cha Mozambique. Ndi kumwe kandi na Ella Mugisha nawe nyene ari muri Mozambique mu ntara ya Nampula. Ndi kumwe kandi na Aline Tubisabimana ari muri Arabi Saudite. Kandi rero nkaba ndi kumwe n'umuyobozi w'abarundikazi baba mu mahanga, Ella Uwimana asanzwe ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Texas. Rekanakire batumire bacu mpere kuri Ella Uwimana. Ella Uwimana, ndaguha ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi.
Murakoze cyane Madame Oriana kuri ukano kanya kadasanzwe muduhaye, na cyane cyane muri uku kwezi kwahariwe umukenyezi. Jewe rero nkuko nsanzwe ndu mukuru w'abakenyezi b'abarundikazi bose baba ku isi yose hamwe n'abana, ni umwanya mwiza nishimiye ukuntu uyu munsi mukuru wahimbajwe mu bice bitandukanye by'isi. Uretse ko harimo utugorane twagiye turaba kubera ikiza cya corona kitatumye abakenyezi benshi bashobora kubyitabira, ariko naho byashoboye gushoboka. Kandi natwe tukaba dushimira ukuntu abakenyezi muri uyu mwaka bahagurukanye n'iyonka, bakavuga ko bagiye kugira ngo biteze imbere, kugira ngo baje inama n'ingingo bashobore gutorera umuti ibibazo bya Leta bibaharamiye mu buzima cyangwa aho bari hose, kugira ngo bifite mu nzira bashobore kwigiza bavuyemo cyangwa batayemo uruzogi. Rero nk'uko mwabivuze, aba bakenyezi ni abakenyezi b'intwari bakambye bitabiriye akabatoranije yuko mu Barundi mu mahanga bafite arantangere, kandi arizo nkingi y'iterambere, arizo nkingi z'imiryango, inkingi z'ingo n'inkingi yo kwiteza imbere mu isi yose. Bakaba barabyitabiriye mu bihugu bitandukanye nk'uko mwabivuze. Reka ndanabakengurukire cyane ngengurukira n'abashyizeho uyu munsi usanzwe, kugira umukenyezi yongere yitegure arabe ibyo yakoze, arabe ibyamushyikirije yabayemo, arabe uko abayeho, hanyuma yigire inama y'ubugendo kugira ngo ashobore gushika mu iterambere yifuje, akore icyo Imana yamushyiriyeho, aricyo kuba umuhuza no kuba inkingi y'iterambere muri bose. murakoze.
Murakoze cyane, murakoze cyane. Erika twakire abandi batumiye nabo nyene Eveline Nikuze muri Maputo mu gihugu cya Mozambique. Ndabahaye ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ego me mwiriwe neza.
Hello. Ego turabumva. Twakire kandi na Ella Mugisha ari muri cyo gihugu cya Mozambique nawe nyene. Ella Mugisha kaze neza.
Murakoze cyane.
Nakire kandi na Aline Tubisabimana ari mu bigo by'Abarabu muri Arabie Saoudite. Uraho neza?
Turashima Imana. Murakoze.
Ni byiza cyane. Nkuko mubyumvise abakenyezi bari mu mihingamo itandukanye cyane cyane mu karere ka Afrika. Reka rero mpere kuri abari muri Mozambique. Madame Eveline Nikuze, aho mu gihugu cya Mozambique mugimazemo imyaka ingana gute? Mwagiyeyo mu buhe buryo? Muri make muri bande ku batabazi?
Ego murakoze cyane. Twebwe muri iki gihugu cya Mozambique tumazemo imyaka 9. Uburyo twagiyemo, twagiye tugiye kurondera ubuzima, niyo dukorera ibikorwa bya misi yose. Murakoze.
Aho muri Mozambique none mumaze imyaka 9, byaraboroheye mugishika? Hari hameze gute? Mwarakiriwe? Kugira ngo twumve niba ubuzima bwaho mugishika hiyo bwaboroheye cyane butari buboroheye. Byari bimeze gute mugishika hiyo haciye imyaka 9?
Tugishika muri iki gihugu cya Mozambique ntabwo byashoboye gushoka bitworohera neza, kuko ntitwari bwashobore kumenya abandi barundi bene wacu imihengamo boba baherereyemo. Ariko mboneraho no gushimira umunyakubahwa perezida wa diaspora y'u Burundi muri iki gihugu cya Mozambique, kuko ariwe yashoboye kutwakira akatwereka abarundi bene wacu aho baherereye. Nubwo bitari byoroshe, ariko turamushimiye cyane kuko yarakweretse umwongo uhuma n'udahuma.
None aho muri rusange ko ni ikindi gihugu, urundi rurimi, byabaye ngombwa yuko mu bintu mutegereza gukora mu minsi ya mbere, mu mezi ya mbere, ari ukwiga ururimi cyangwa mwasanze ari ahantu ushobora kuba utarinze kwiga ururimi rwaho? Kuko akenshi usanga ururimi ari intambanyi ikomeye cyane mu bantu bimuka bajya mu kindi gihugu, ugasanga n'imirimo ya misi yose bo kwifuza gukora ntibashoboye kuyirangura kubera icyo kintu cy'ururimi. Ururimi rwo ngaha muri Mozambique ni ngombwa ko mwarinze kugwiga kugira ngo mutangure gukora mushobore kuronka cyo mwisumamo?
Ururimi rwo muri iki gihugu cya Mozambique ntirwatworoheye rwose namba na gato, kubera ari ururimi kuva dukura tutigeze twumva. Nico gituma rwaratunanye, rwaratugoye cyane, ariko abari batwakiriye twarashoboye, barashoboye kutujana ahantu dushobora kwiga urwo rurimi. Nko mu mezi, byafashe amezi menshi kuko byarafashe nk'amezi atatu turiko turiga urwo rurimi. Tumaze no gushobora kumenya bikeye, byabaye ngombwa yuko turondera icyari catuzanye kugira ngo dutangure tubishyire mu ngiro. Murakoze cyane.
Yego. None ikindi kibazo kuri mwebwe, muri kumwe n'umuryango, murafise abana, nabo nyine ubuzima bwawe ntiwo mu muryango wanyu nabwo nyine burabandanya buragenda neza?
Yego, ubuzima bw'abana buragenda neza. Kandi ni neza cyane kubera bivanye n'uko twashikiye mu muryango w'Abarundi bene Burundi. Ntabwo byashoboye kuturuhisha cyane. Nabatije ko twashikiye mu muryango w'umuperezida wa diaspora, bigatuma twereka umwongo uhuma n'udahuma.
Ni byiza cyane. Njia sana ni kamindu kire kuri madame Era Mugisha na wenyene ari muri cyo gihugu cha Mozambique nuko twumva ko ngo ari gihugu kinini ya cyane aho mu ntara arimo kumbura ashobora hari kuba ari kure yanyu na Mpula na wenyene atubwire Era Mugisha kaze mu kiganiro muri sanga kandi nongere ndakora ikaze ndakubaza nti twibwire gato bakumve bakumenye ariko baratwumva.
Una cosa c'è ne gose. E mi qua era Rosette Mogesha. E a Hondi Wahita in Ampula. Muri provesi ne muri Baha Mozambique. Kugira shike maputo uhagenzi misi tatu.
Mumuduga.
Ego.
Nakagenda katari gato. Namwe ngo bamwashitse muri cyo gihugu ryari muri make muhabaye gute muri rusange muri rusange.
Ego, arakoze cyane kandi mwaje mu gihugu nagishitsemo mu 2012. Muri make tuhabaye neza kuko nubwo tukihashika usanga bitugora kuko ururimi rwaho ruragoye kandi hasanzwe hari indimi nyinshi byatworoheye byatworoheye ariko twaragerageje kuko usanga uhashitse ukahasanga abarundi n'abarundikazi bene wanyu turagerageza kugira ngo dushobore kuhaba tukanimenyereza kuvuga ururimi rwo ngaha.
Ururimi rwo ngaha muri icyo gihugu n'uruhe rurimi nawe ubunye uraruvuga neza ukaganira n'abantu babasangwa butaka baho onye?
Murakoze cyane gose. Ururimi rwo ngaha muri make ego kihashika ruragoye ariko kandi narahashitse maze kuhashika naragerageje buke buke ndatangura n'ishure n'ubu sanzwe ndi ku ishure ndagerageza sinovuga ngo ndabizi cyane gose kuko ururimi utakuze uvuga urazi kusanga rugoye ariko ndagerageza.
Uburi ko wiga amashuri yahe muri icyo gihugu byarakoroheye uburyo bwo kwiga amashuri nabwo byo babyifashe gute? Harazimbutse harazimbye
muri make sinovuga ngo harazimbye cyangwa harazimbutse kuko tuba dusanzwe nyine twaje kurondera ubuzima urabyuko byose ni wewe wiraba ni wewe wimenya utarose ubufasha usanga bigoye ariko ndiko ndakurikirana medicine general ndi mu mwaka wa kabiri.
Ni byiza cyane dukubitire mu buraruko mu bihugu by'Abarabu aho Aline Tubisabimana aba muri Arabie Saoudite. Aline amahoro neza twibwire nawe tukumenye murundi kazi aba muri icyo gihugu muri iki gihe.
Amahoro neza nitwa Tubisabimana Aline aba ndi umudamu abashima Imana umuso kuba twarageze ino turashima Imana ku munsi mukuru w'abakenyezi wabaye naho bitakunze yuko tumuhimbaza nk'uko bibereye kubera turi mu mahanga ariko turashima Imana ubwo tugeze akanya n'isaha dushima Imana muranyihanganira harimo induru.
Ego none Aline muri make ninde yashitse muri cyo gihugu cy'Abarabu hakigihe kingana gute mu Burundi wavuye ryari?
Mu Burundi navuye muri 2019 abamaze imyaka 2 n'amezi 6. Ego
abantu barifuza kumenya byinshi cyane ku bigeme n'abakenyezi bari mu bihugu by'Abarabu muri iki gihe nizere ko uza kutubwira uko bimwe byifashe aho muri ako karere uherereyemo muri rusange.
Ego
reka rero ngaruke
kuri ego Ego muri rusangi ino kabisa kuba turi ino n'ibintu byoroshye n'ibintu bigoye baraduhohotera ariko turashimira n'umubyeyi wacu mama era kuba yaratubaye hafi akaba ari kagenda adusahiriza rimwe kuri ibi na biriya adufasha aduserukira twosaba yuko umufata mu mugongo ku bufasha ariko araduhereza
Ego.
Ego.
Urakoze cyane. Watubiye muri make uko kuntu mushobora kuba mutahuye nk'abigeme abakenyezi b'abarundikazi muri cyo gihugu mu bisanzwe umunsi wahariwe mwebwe ku isi mwavuganye gute mwabubonye gute mwarashoboye kwigina hamwe cyanke mwarashoboye kuhimbaza.
Ya, twavuga yuko twahuhimbaje bivanye nuko Mama era yaraduhuje turashobora kuba twovugira ku radio natwe nk'aba mama bari mu mahanga twarishimye twararyohewe ya byari ibintu bijoshe cyane ku rugero rwo hejuru kuko twarishimye cyane
navugiye ku radio yo mu gihugu cy'u Burundi canke mwashobora kuhimbaza gute neza na neza
ego twavugiye ku radio yo mu gihugu cy'u Burundi isanganiro Ego.
Nziza cyane. Ego. None nkawo muri Arabie Saoudite none hagati yanyu nk'abarundi kazi murashobora guhura mukaganira imbona nkubone kuko kenshi turumva haba hari ibibazo byinshi bimwe hari abavuga yuko hagoye cyane gose n'abandi bakavuga yuko kumbure turaharonkera karusho ariko murashobora kuja hamwe rimwe na rimwe mugahura mukabonana mukaganira nk'abarundi kazi.
Ya. Ino ni dushe ntibikunda ko duhura tuvugana ku matelefone nta ni kuvuga nta ntidushobora gutemberanira ntidushobora kuba twomenyana gusa tumenyana nk'iyo urose nomero y'umuntu mukaba mugashobora kuba mwovugana niho ushobora kumenya ati na kamere ubu tukaba dusaba bivanye no guhohoterwa dusaba n'imbabazi uko twaje no kuko twaje no na leta itabizi bivanye kugwa kwisumamwo ubuzima bwo mu Burundi butameze neza tunyura mu bintu wabi tukaba dusaba yuko bashobora kuba bodusahiriza natwe tugasubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro tukarondera mu gihugu cyacu cy'amavukiro
no kuvuga bamwe muri mwebwe barifuza yuko hogera igikorwa kugira ngo bashobore kubashira hamwe babatahane niko ndabyumva
ego
ngo bamugana nk'abangahe mufise icyo cyumvire cyangwa icyo cyifuza
Yeah,
ugere danije.
Turi beshi cyane turarenga nk'amajana 3.
Ego. Wavuze yuko mudashobora guhura kenshi biva kuki aho muri igihugu cy'Abarabu Arabie Saoudite biva kuki biva ku mico yaho biva kuri uko kuntu mutemerewe n'abakoresha banyu muri rusange biva kuki kugira ngo ntimushobore kuja hamwe ngo umuntu ngo afate urugendo ahure na mugenzi we na bagenzi be.
Muri rusange bivanye nuko abantu buruko bagwirabura bivanye nuko batwanka kandi bakabona yukumenga ntitumeze nkabo niyo mpamvu no vuga yuko ati ntibashobora kuba ko bwokwema yuko mushobora kuba mwogura naho muwa muri ko muragenda nk'umwibararo kabona uwo musangiye urukoba ntibirekuriwe yuko ushobora kuba wona muramutsa canke mubana n'inzu zegeranye ni ibintu bidakunda kandi bitanashoboka urumva urarengana nyene ukagenda uwundi nawe akagenda ubwo nyene ni itegeko ngira ngo ryo bari rihari ariko bugabo bo nyene baraganira bagatemberanira ibyo
byo genda gute nko mwibarabara canke ubwiye nko kumangazi no gahura n'umurundi kazi umubonye mukavugana byomera gute byo genda gute
rimwe na rimwe ntibishobora gukunda kuko muhuye no mu mwibarabara bashobora kukubwira mwari ko muvugana iki ugasanga baragututse cyangwa bakagukubita ibintu nk'ibyo
byoroshye na gato n'ibyoroshye na gato turaza kugaruka ko kuri icyo kibazo reka mpijambo na madame era Uwimana twumve icyo kivuze ko madame Uwimana iki kibazo cy'abakenyezi bari muri Arabie Saoudite kumbure ni kibazo ki gihanze leta y'u Burundi gihanze nandi marete mu bindi bihugu kumbure no mu migwi mugenda muganira ku bibazo by'aba bakenyezi mubivuga ku iki mubibona gute muri iki gihe ko no mu minsi yahera twumvise yuko habaye abakenyezi bashika kwijana bafatiwe mu gihugu ca Kenya bagira bagende imbere yaho harabaye nabandi jana bafashwe mu gihugu cy'u Burundi bariko bifuza kuja mu bihugu by'Abarabu. Reka twumve iyo nkuru mbere kugira ngo twibutsanye uko ibibazo byifashe.
Igipolisi kimenyesha ko abakenyezi n'abigeme bafashwe inyuma yaho kwa 25 ukwezi gushize gihagarikiye umugabo muri zone Kinama mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Uwo mugabo igipolisi cyemeza ko yiyita umunyamakuru wa kimwe mu nyamakuru ikorera ku mbuga nkoranyambaga yafatanywe impapuro z'inzira za magendu z'abantu bashaka kuja mu bihugu byo mu gobe cy'Abarabu. Mu nyuma igipolisi cyarafashe izindi mpapuro kimaze gusaka mu mazu y'abantu yareze bakorana nawe. Umunsi umwe nyuma yaho inzego zigejwa binjira n'abasohoka muri Kenya zaciye ziheza Burundi abakenyezi 89 bari baro yagurishwa baciye muri ico gihugu benshi buririramwo canke bakanyuzwamwo. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye asigura ko amatohoza agiye gukorwa kugira ngo bafise uruhara muri runo rucuruzwa rutemewe bose batabwe muri yompi.
Igenekerezo rya 2026 ruhuhumanye igipolisi c'igihugu ca Kenya carashikirije igipolisi c'u Burundi ariko bero mu ntara ya Muyinga ku Rubibe Burundi buhana na Tanzania carashikirije abagore bashika kuri 89 b'abarundi kazi bafatwe muri ico gihugu ca Kenya bari bamaze imisi bafatiweyo bagirizwa ko bari bajanywe muri ruriya rudandazwa rw'abantu cyane cyane mu bihugu by'Abarabu. Abo rero bakaba barashikirijwe u Burundi. Amatohoza yimbitse agiye kuba kugira ngo bimenyekane neza kungene bari barazironse hanyuma nabo bari barafashije muri bano bantu bamwe bari barumvira abandi bari bararondegwa kugira ngo baze bashikirizwe nabo nyene ubutungane.
Muri kibuga cya polisi y'u Burundi yabona ko bakora urucuruzwa rw'abantu baharabika ishusho y'u Burundi.
Igipolisi bwa mbere ho kiri maso muri andi ko cigeze mu mwaka wa 2016 gusambura amashyira hamwe yarenga 11 yakora Ronald Dandas ariko murabona ko bano bantu badaheba ico gituma igipolisi cyagomba gusubira kumenyesha yuko kiri maso kugira ngo ituze burundu kino cyaha tudandazwa kw'abantu rudandazwa kw'abarundi cancara abarundi kazi kuko ni icyaha kiko kiratesha urubwa igihugu cy'u Burundi. Nk'ubu twabwira yuko hariya mu buserukizi bw'u Burundi muri biriya bihugu by'Abarabu hari abarundi amajana n'amajana kuri baryamyeho batabaza basaba ko botahanwa mu gihugu cy'u Burundi ariko ukuntu bagiye mu mpico bagenda batanze amafaranga urumva yuko ibyo bintu biteza urubwa igihugu cy'u Burundi ko uma mu bindi bihugu urumva nk'abafatiwe muri Kenya hari n'abandi bafatiwe mu bindi bihugu hari nabo usanga bagandagaje ku buserukizi bw'u Burundi muri ibyo bihugu byose bigatera icyeyi igihugu cy'u Burundi.
Igiceyi na prime mbarubuke yatwarishije hamwe Wellness de Wet ton frère rigwanya urudandazwa rw'abantu aracyemeza agasigura ko kuva mu mwaka wa 2018 abarundi n'abarundi kazi barenga 1000 bamaze kujanwa nk'inyagano mu bihugu by'Abarabu. Mbarubuke yashimira leta kutwigora iri kirakora yabwijwe ijya Amerika ibintu bine by'ingenzi byo kwihutirwa kugira ngo bakabiga kibwe
ishyiraho ya politike y'igihugu iza bijejwe guhanahana abakozi hagati y'u Burundi n'ibyo bihugu bajanwamo kugira ngo vyukuri abarundi n'abarundi kazi bashaka kuja gusaba akazi muri ibyo bihugu baze bagende bakingiwe gutyo bashitse hariya mu bihugu bashobora gukingirwa kuvuzwa no guhembwa bikwiye kandi agashahara kabo kakaronswa neza. Ubwa kabiri turasaba leta y'u Burundi ko yogerageza ikagerageza ikarangamuntu dufise yiganwa vyoroshe ikayihindura ikore ku buryo bwa none. Turabona neza yuko ikarangamuntu y'iki gihe iri kiratuma urudandazwa rw'abantu rukomera cyane muri iki gihugu tubufasha kugira urwo urudandazwa rw'abantu cyane cyane rw'abana n'urw'abakenyezi rugabanuke mu Burundi. Ubwa gatatu ni uko leta y'u Burundi yohimirizwa kurikiranira hafi ingene itangwa ry'impapuro z'inzira rigenda. Ubwa kane turasaba ko leta y'u Burundi yokwibishoboka byose ngo igatahukana mu Burundi bariya bose bariya Burundi kandi Burundi kazi bagore mu bariya bihugu by'Abarabu.
Mu kurindira ko bigerwa ko umuvugizi w'igipolisi yagabisha abo wese yafite uruhara muri runo rucuruzwa igihagararo cyose afise kwigarura ataribonera ko
kuri bano bantu babikora cyane cyane abapolisi cyangwa abakozi ba leta twagira tubamenyeshe yuko utaramenya canke atarategera intumbero uno munsi igihugu kiriko azokumvirayo. Mu kirundi baravuga yuko agasozi karamarere kahiye abagabo babona hari n'abavuga ngo ugutwi kw'impene bakumva kubabona. Amatohoza yimbitse azobandanya kandi nta n'umwe azogera umutwe kuko azobangana kose uwo muntu iyo afite ukuboko muri bino bintu amenye yuko amatohoza ariko arakoko kandi azofatwa uko azobangana kose icyo azoba ari cyose ashikirizwe ubutungane. Ushaka yuko bino bintu bihagarara burundu.
Mu ntango z'igihe uyu mupolisi akorera ku mpaka w'Uburundi n'u Rwanda mu buraruko bw'igihugu yafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura aherekeje abakenyezi batatu bari baroye mu gihugu cy'Abarabu. Abarundi n'abarundikazi bagurishwa nini bajanwa mu bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabia Saudite, Kuwait, atari hamwe n'ibindi nk'uko amatohoza akozwe n'ibisata by'igihugu n'abashyira hamwe yigenga byerekana ibihugu kandi navyo bijanwamo abaturuka mu bihugu by'ibiyaga binini bya Afrika hamwe n'iy'ubuseruko mbere igihugu nka Kenya kiramaze imyaka irenga ibiri gitanguje amasezerano n'ivyo bihugu kugira ngo abanyagihugu bacu bareke gutwarwa nk'inyagano ahubwo bagende hisunzwe amategeko ubu ONCT wa ton frère rivuga ko akenyezi n'abigeme baje kugurishwa bacanwa ku mipaka y'u Burundi buhana na Tanzania imbere yo gukomereza mu Buganda na Kenya uko kivuga cy'indege cha Bujumbura hari umukwabu ukomeye eroje buri kaneza ijuru rya Amerika
arakoze mugenzi wa celoje buri kaneza kuri iyo nkuru yadushikirije atwibutsa uko byifashe muri iki gihe ni mu ntumbero yo kugerageza kuraba ibibazo bitandukanye abakenyezi b'abarundi kazi bafise mu turere baherereyemo ku isi reka rero twumve madame Ella Uwimana ico mwiyumvira kuri iki kibazo mbere yuko tubandanya tuganira na bagenzi bacu bari muri Mozambique
ego murakoze cyane madame Rihanna kuri inkuru mudugaye no kuba n'umwongeye kuducebura kugira ngo tugire ico tubivuze ko nk'abakenyezi nuko aliene yabivuze wewe nkuko yabivuze nta mwanya bashobora kubonana nkuko yabivuze jewe narugiye narashoboye kugira amatohoza dushimira n'Imana yasubiye gutuma dushobora guhuza abakenyezi bo muri Arabia Saudite n'abandi bo mu bindi bihugu bisa n'abo muri Oman n'abandi muri Zanzibar rero ikibazo cyihari nkuko yabivuze aba bantu bagenda nk'abagurano amaze kwinjira mu nzu ntabwo yongera gusubira gusohoka baramara n'imyaka ibiri atamuntu yongeye gusohoka bakora ubuzi bwo mu nzu bakora ibyo bababwiye bakora nyine akazi k'uretwa ntiyemerewe kujyana na hamwe ntiyemerewe kuvugana n'abantu na bamwe hamwe nk'uko yabivuze barahohoterwa bagakubitwa kubera uburyo baba bagiyemo butaba buzwi abantu bagurisha bamaze kuba kwirongera amafaranga baba bahawe bo baca bagenda hanyuma aba bakenyezi bakaba ari bomeza kwirirwa bacuza gufunde na buhuru batagira uwo bitura
no kuvuga aba bene wacu ni ukuri bari mu gahinda tumaze kuvugana hari ibyo bita hariho sisiteme bakoresha kugira ngo bakire abakozi bava mu bihugu byo hanze nka za Philippines za Nigeria za Kenya na za Tanzania n'ibindi bihugu bo barafise amasezerano basinyiraniye bituma bahagararira abanyagihugu babo baba bagiye muri ibyo bihugu kuza kurondera ubuzima ariko abarundi kuko tutaragira ibyo biro ibiro bishobora gushikira n'ibyo bita office hariya icyo iyo office muri ibyo bihugu ntayo dufite bigatuma rero abantu biwacu bacugwa gufune na buhoro bagatagira uwo bavugira hariho n'abakora ntibahembwe urwaye ntuvuzwa wakuvuje ntibanakuvuza bacavuga ngo kubera ugize n'ingorane hoho ukagwara utaramara kontra kaba kakubanye urumva uhitamo gupfa no gukira harimo nabo tumaze jewe hariho uwo twashoboye guterera amafaranga kugira ngo tumusubize mu gihugu itariki 2022 z'ukwezi kwa kabiri twarashoboye gukorana n'abaserukira igihugu muri Arabia Saudite uwo mukenyezi turamufasha ashobora gusubira mu rugo kandi nibazo cyici bikubwiye gukomera hariho nibishi kugasanga benshi barapfuye kubera atabufasha ubwihuta bo wabuhari nuko turiko turabikora dufatanije n'abarundi kazi bose rero na leta yafashe umugambi wo kugira ngo igarukire ikibazo cy'abo bantu twarashoboye kubandanya rero ubu bariko baraje hamwe bigana nkuko bivuze ati tubonanira ku matelefone ego niko kimeze baraza ku matelefone bakaganira ibibabakiye noneho bagafashanya gutorana umuti ahandi bari bashobora kubonana amaso mu yandi nariko ndavuga yuko muri ibyo bihugu rero by'abarabu leta turashima umugambi yafashe wo kugira ngo ishire ku murongo yarasizeho komisiyo nibaza ko ariko baragerageza kuyitunganya kugira ngo izofate mu mbere ikibazo cy'aba bantu uretse gusa nuko biboneka mbengi iyo komisiyo yarakerewe rero abazokumvise ikiganiro bazora uko bashobora kuba bashyiramo akarimo kugira ngo babigire n'ingoga bagarukire abakenyezi bamaze kugenda nkuko yavuze ati turasabye imbabazi twaciye mu kinywa wabi ariko baragomba basubire mu muco basubire mu gihugu hanyuma natwebwe kugira ngo dushobore kurora uko twubaterera bashobora kugenda barondera ubuzima mu gihugu barimo kandi izo nguvu batwaye kuza gukorera abo bantu bo hanze zongere zigarukire zitere inkunga iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi nabo rero barasaba benshi yuko bugarukirwa bagahabwa ijambo natarumva nareko ndabivuga nasaba yuko mwebwe abamenyesha makuru kuko leta yari yaravuze uburyo yomenya ibibazo abantu bahura nabo tukaba dushima Imana yashoboye kuduhuza kugira ngo tubashyire ku murongo. Muzoduha ikiganiro rero twabarundiye benshi kugira umwe wese ashobore kutubwira uko babayeho n'ubuzima barimo, kugira ngo na Leta izomenye aho ihera kugira ngo ibagarukire. Murakoze.
Murakoze cyane. Reka mpindukire gato nongere ngaruke kuri Aline ku bijyanye n'inyishu, kuko ni byiza ko tuvugana ibibazo ariko inyishu nayo nyine tukagerageza kuyirabaho yoziva. Aline, wavuze yuko abatari bake muri mwebwe mwifuza gusubira mu gihugu cy'u Burundi, ariko kumbure hariyo nabo bamwe bamwe duhora tuvugana bakavuga ati jewe umuryango uriho wanyakiriye, unyakiriye neza cyane, urangaburira, uranyitaho, urankunda, simeze nka bagenzi banje bari mu bibazo bikomakomeye. Hari iyindi nyishu none ubona Galine yokogwa kugira ngo bigende neza aho muri ico gihugu urimwo, kumbure akazi gashobore koroha, amategeko abarengere, ubona vyoshoboka icokogwa n'igiki kumbure bishobotse kugira ngo umworohegwe aho muri kubatifuza gusubira mu Burundi?
Ego, murakoze cyane. Kubatifuza kuba basubira mu Burundi, icyokogwa nuko bo dufasha bakadukorera amaho bakatuguruza nk'ama office y'abarundi kazi, kuko ino nta ama office tugira usibye yuko hari ambasade, nta ama office y'abarundi dufise, y'abarundi kazi dufise. Yego, hariho bamwe bagenda bagahura bagasanga bari mu nzu nziza baba mufashe neza nta kibazo, hari n'abandi bakubitwa no kujya ntage agahura n'ibibazo bitandukanye akiyumvira ati si cyari icyo nsubiza mu gihugu cyacu cy'amavuko.
Iyo ofisi uvuze no kuvuga nk'ibiro bibakurikirana umunsi ku munsi bakurikirana ibibazo byanyu?
Nimba umuntu agize ikibazo, nimba ajya aho ndi ngize ikibazo bakankurikirana, nkaba baterefona tujye nahuye n'ikibazo iki bakaza bakantora bakansubiza muri kuri iyo ofisi bakandonderera akazi. Icyo ni cyo kintu dusaba ku bantu dushobora kuba twohohoterwa mu mirimo yacu ya minsi yose.
Ego, murakoze cyane rwose. Kandi nongere nshimire n'abafasone turi kumwe ku murongo bihanganye cyane bari mu gihugu cya Mozambique, nabo nyine duhindukire twumve kumbure ibyo bahura navyo ubuzima bwabo bwa minsi yose n'uburyo inyishu yotoregwa haba mu kibano.
Ikindi kintu nacyo no vuga nshimira mama wacu Era, nukuri ndamushimiye byimazeyo kuba yaratubaye hafi akaturondera akatwegeranya tukaba turi hamwe, tukaba dufise nka groupe dushobora kuba yovuga ati uyu ndamuzi yitwa naka, uyu ndamuzi yitwa naka, wenda hari gihe tworonka ubufasha buvuye kuri we. Dusaba n'igihugu cyacu cy'u Burundi cyatwibarutse badutunganirize kugira ngo iki cyifuzo cyacu n'ukuri bakishyire mu ngiro, byo babyiza cyane kandi byo dufasha.
Urakoze. Nkuko twako turabivuga, urakoze nawe. Reka duhindukire muri Mozambique. Mozambique, Madame Eveline Nikuze, aho muri Mozambique nk'abarundi kazi murafise umugwi kumbure mwo tubwire ngene mutunganije nk'abarundi kazi haba mu kibano cyangwa ku rwego rw'igihugu?
Ego, murakoze cyane. Hano mu gihugu cya Mozambique na cyane cyane hano mu gisagara cya Maputo tuge duherereyemo, twavuga tuti ibibazo duhura nabyo ntabwo ari byinshi. Igituma ibibazo tuvuga ngo ntabwo ari byinshi, twebwe twaragiriwe ubuntu cyane. Diaspora iravuka, ishyirahamwe rya diaspora riravuka riraboneka, rishobora kuba hafi y'abarundi n'abarundi kazi, bica bituma kandi tugira n'Imana, turafite umukonsera ngaha. Nawe nyine turamushimira kuko baradukurikirana cyane kandi baba hafi yacu rwose. Mu nyuma rero kongera kugirirwa iteka twebwe abarundi kazi kumwihariko, tugira twumva umubyeyi mama Era batazira Madame General nukuri atera akamo abakenyezi b'isi yose. Iryo jwi ryiwe rishikira muri diaspora Burundi bari muri Mozambique, Iryo jwi nyakubahwa perezida wacu wa diaspora Ndikumana Gabriel amaze kuryumva ntiyashimye kuryihererana. Iryo jwi na twebwe abakenyezi bari muri Maputo araridushitsako, turagerageza nabaye mu bantu ba mbere bahamagaye uwo mubyeyi nyakubwira Imana madamu mama Ella turavugana. Mu minsi itari myinshi yarashoboye kutwumva, arakreya groupe y'abakenyezi bari muri Mozambique. Nukuri nagomba jenda mushimire cyane, kandi nshimira nyakubahwa umukuru umuprezida wa diaspora Burundi Mozambique kuba atiyumanganije kugira ngo ibyo jwi bya madamu mama Ella arinyegeze, agashima kurishira habona kugira ngo natwe turyumve. Mu nyuma tumaze kuryumva, mama Ella amaze gukreya iyo groupe, harageze igihe aravuga ati ubu rero abantu bose mu gihugu cyabo tugira tubaha amagroupe yabo. Nukuri nka Mozambique Imana aratugiriye neza muri Maputo. Twaritabye akamo kiwe, iyo groupe irabaho, natwe duca dutangura guhimiriza abarundikazi, abakenyezi, nkingi y'urugo, turashoboye, amaboko y'igihumbi turi hamwe twese turashoboye. Abakenyezi ba Maputo Mozambique barashoboye kwitaba ako kamo, tuba turiko turegereza umunsi wo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe umukenyezi ku isi yose. Kuva dushika muri iki gihugu cya Mozambique Maputo, uwo munsi mukuru ku barundi kazi twebwe ntiwari byigera ubaho, nta nubwo twari tuzi kuzobaho. Ariko umubyeyi wacu mama Ella amaze kutwegeranya, byabaye ngombwa ko natwe twifuza kuzokwegerana nk'abarundi kazi bene Burundi turi mu mahanga, turi mu gihugu cya Mozambique.
Kumbure ya telefone ka madame Evelyne Nikuze karacitse, murongo wa telefone uracitse, ariko reka tubandanye duhindukire kwa madame Ella Rosette Mugisha ari nawe nyene mu gihugu cya Mozambique ariko kure cyane, kure yaho madame Evelyne ari ahitwa Maputo. Twumva mu ntango yatugiye yuko ari urugendo rutari ruto cyane, ari urugendo rw'amasaha, urugendo rw'iminsi 3, ni iminsi myinshi cyane. Madame Mugisha, kw'icyo gihugu ari kinini cyane, twumva yuko abari Maputo, abakenyezi bari Maputo b'abarundi kazi kumbure mudashobora kubonana kenshi cyane byoroshe, aho hoho mwebwe mwifashe gute nk'abakenyezi b'abarundi kazi muri ako karere muri mwuka Nampula?
Murakoze cyane gose. Abakenyezi bari ngaha Nampula muri make bifashe neza cyane gose, kuko abakenyezi bari ngaha Nampula tutarumva madamu Ella, tutarumva ibyiza byiwe, twari dusanzwe dufise udushyira hamwe duto duto, twari dusanzwe dukorera hamwe, twari dusanzwe turabana hagati yacu, hari ugize ikibazo tukarabana, hari ufise ingorane agahamagara uwundi. Ubwo rero aho uyu munsi mukuru wimirije, twarashoboye gutegwa akamo n'abari Maputo baratubwira yuko hari umubyeyi wacu atwamiza kwigisho, ariwe madamu Ella, kuko twebwe ntabyo twari tuzi, murumva ko turi kure cyane gose. Rero nabo turabashimira cyane gose kuba baraduteye akamo kugira ngo havuke irindi shami. Ariko ntitwatevye kuko twari dusanzwe turi hamwe. Nije nari nsanzwe ndabarongoye, bamaze kudutera kamo bakatubwira ko uwo munsi mukuru natwe twugira byaratunejereje cyane gose twararyohewe cyane gose kuko natwe hano na mpura ntitwari kwigere tugira uwo munsi mukuru w'abakenyezi.
None yari dako twumva mwari musanzwe muri hamwe nk'abakenyezi bo ngahe na mpura nk'abarundikazi bimwe mu bikorwa mwari musanzwe mukora nk'ishira hamwe cyangwa nk'abakenyezi bari hamwe nibihe byo kwiteza imbere byo kugerageza gushigikirana n'ibindi.
Mu bisanzwe ukuntu twebwe twahora dukora twarishyize hamwe twaragize akantu nk'ako twovuga nko kuza turakora utuntu tugakotesha utuntu byaba nk'ibiseke byaba muri make ibyerekeranye n'imanza ibijyana n'imanza
mambo
twarishyize hamwe kuko twarabona yuko tutari hamwe sanga atakigenda
ego
ariko nubwo twari hamwe usanga bitugora usanga n'ubundi dukenera abadufata mu mugongo kuko utwo tuba turiko turakora twose tuba ari utwo gufatisha
ego uko gufata mu mugongo ahanini muba mukene ko bafata mu mugongo ni mu byerekeye uburyo cyangwa ni mu buhe buryo bo bafata mu mugongo uguserukizi bw'u Burundi ngaho muri cyo gihugu bwo bukora iki cyangwa nabwo bwokora iki
ko mu byerekeranye gufasha gufata mu mugongo muri make turakeneye uburyo
ego
sanga ata uburyo dufite
bwo gukora imirimo itandukanye
ngaha tuhari mu buryo butandukanye. Iyo tuvuze uburyo hari uburyo bw'ibikoresho hari uburyo bw'amafaranga rero mu ibyo byose twebwe turose kimwe muri ibyo nibaza yuko atangorane twobandanya tugakora turi hamwe kuko turi hamwe twese birashoboka kuko umutima wo gufashanya wowe turawufite.
Hari amashyirahamwe none yandi mushobora kwitura cyangwa mumaze kwitura kugira ngo abafashe?
Oya, nta yandi mashyirahamwe turitura kuko nibyo navuze udushyirahamwe twari utuntu dutuma twebwe abakenyezi twobonana tukaramukanya hagize nk'ugize ikibazo telefona naka bakamushikako hagize nk'uwibaruka tukamushikako hagize muri twebwe nyine ugira ikibazo urumva nibyo ni muri iyo ntumbero nayo mu yandi mashyirahamwe ntayo turitura kiretse ko uyu mubyeyi madamu Ela ngira byose kuko n'umubyeyi wacu azobiraba azoshikana amajwi kure azokomanga imiryango ngira bizokunda kandi turizeye cyane rwose ko azobishobora kuba twaramumenye nawe akatumenya ndibaza yuko arakarusho ndazi ko azotuvugira byose ko bizokunda.
Ego kuri icyo nyene madame Ela Wimana otubwira imwe mu migambi mwifuza kuzoshika ko mu mashyirahamwe atandukanye mu migwi itandukanye y'abakenyezi hirya no hino bimwe mu bikorwa mwifuza kuzokora mu minsi iri imbere n'ibihe mu kugerageza kubafasha kwiteza imbere?
Urakoze cyane nk'uko madamu Ela abivuze mazina yanje ni Mugisha. Nk'uko twaramaze kumviriza baratubwiye abakenyezi twaraganiriye nabo turaganira no kuri nk'umubyeyi aganirira abana uturazi ibibazo byose bafise hari bafise nk'uko babivuze barakeneye uburyo bwo kugira ngo bakomeze kubaho muri ibyo bihugu barimwo hanyuma hakaba n'ubundi buryo bwo kugira ngo dushobore kuja hamwe twebwe icyo siko turakora hanini daboro no kubanza kubashyira hamwe nk'uko yabivuze urumva ko bagize dushyira hamwe dutandukanye byaragiye biba no ku isi yose ariko ugasanga kubera nyamwigenda ko atari imiri impeshi ugasanga biragora ikintu tuko turakora ubwa mbere umugambi wa mbere proje ya mbere niyo kubashyira hamwe bamenyane nk'uko baraye bagize iminsi mikuru bagahura bakamubona n'amaso mu yandi ni intambwe nini nyikomeye cyane hamara rero ubwo tuzatwe inventoria amabezwe bafise ibyo bakeneye byose hanyuma turavye rero ibyo ivyubwo buryo buzuba bukeneye tuzosaba umwe wese icashobora guterera ibuye cyangwa itafari azoba afise turishire hamwe kugira ngo tubahe ikintu gikomeye nkuko yabivuze jewe ntabwo nzovuga jenyine nabo nyene bazomfasha kuvuga kuko n'ubuturiko turavuga twese nibaza ko ibi biganiro bizogera ku bantu benshi cyane nibaza rero ko tuzoronka abandi bantu badutera inkunga haba ari mu gihugu haba ari abaserukizi b'ibihugu byacu by'Uburundi mu bihugu aho tuba n'ayandi mashyirahamwe yose jeba ndibaza yuko ibibazo byinshi ingorane bafite twarazibonye hariho wumvise abandi bavuga ibintu by'ururimi abana badashobora kwiga ugasanga badashobora kuvugana ibyo byose biri mu bintu tuzoshyira imbere tuzoganira n'amashyirahamwe atandukanye mu bihugu binyuranye noneho turaba ama priorite icyo bashaka guhera ko n'igiki kugira ngo kibe urufunguruzo rw'iyindi migambi yose bafise cyose rero tuzokorana turi kumwe tuzokora mu runani kuko niho ibintu binyaruka kandi bitatuvunye
ni bize cyane ego murakoze cyane bafaso ni mwese tuko turaganira murishikiriza ibibazo byanyu imigambi yanyu ngaruke gato ku munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi muri uku kwezi kwa gatatu ku uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe uri kurahimbazwa hirya no hino nsubire ngaruke kuri Aline mu bihugu by'Abarabu Aline kuri uwo munsi wewe usigura iki ubona ufise akamaro kuri wewe muri make kubona abakenyezi bafise umunsi wahariwe bonyene
ego murakoze cyane kuri uwo munsi n'ukuri ni umunsi mwiza cyane natwe kuba tuvuga ati abakenyezi turahimbaje umunsi mukuru turi mu mahanga ni umunsi mwiza cyane twoshimira abawusizeho kuko ya numusi no vuga sino kugira ngene nishimye naryohewe mbonye ingene twaryohewe twarawuhimbaje n'abandi naho twari kure na kure ariko twarawunezererewe cyane
nibiza cyane
ego
hama namwe madame Evelyne nikuze muri Maputo uyu munsi uwinjira kwiki iyo hageze canke iyo ubaye ndumvise ko mbere mutahora muhimbaza ariko ubona ufise akahe kamaro neza na neza iyo uwumvise hageze
oya uyu munsi igituma waduhimbaye cyane nababwiye ko twebwe hano tutarugigere tuhimbaza twara uhimbaje kandi bituma kuko twari twegeranye byatumye twunguka ubwenge kandi bituma tugira imigambi mbere turana yivuga dutera kamo abaturongoye ariwe madamu mama Ella we adushikira kure tuca dusanga turafise umugambi cane cane kuri aba bana bacu bari muri ibi bihugu by'amahanga ko dukeneye nk'amashuri kugira ngo abana bacu ntibashobore guta akaranga k'igihugu akaranga k'umurundi n'umurundi kazi dusanga kandi abana bacu barakeneye akara indangamuco ibitito ibisokozo ariko na cane cane tugakenera umuco w'Uburundi wabene barundi ko utova mu bana bacu arico gituma twasavye ko mama era umubyeyi wacu yo tugerera kure bakaraba ukuntu bo dushigikira kugira ngo turonke amashuri ayo mashuri aze yigemwo abana bacu kugira ngo akaranga ku Burundi nubwo bo bari mu mahanga kabagume ko murakoze
murakoze cyane era nawe mpindukire ndakubaze akamaro ubona uyu munsi ufise uyu munsi mpuzamakungu wahari wabakenyezi ku isi uyumvira ku iki muri rusange nk'umukenyezi w'umurundi kazi
murakoze cyane gose uyu munsi n'ukuri waje tukeneye waje tushaka waje tushashaye cyane gose kuko uyu munsi waratweretse ko tubaho waratweretse ko natwe abakenyezi dushoboye kandi twari twaranizwe kuba abandi bakenyezi bahimbaza uyu munsi ariko twebwe ukamenga gitura abakenyezi kuko ucumenga kiriya gihe wamenga twara abagabo ntitwara abakenyezi rero kuri uyu munsi twararyohewe cyane rwose n'abashingantahe bacu baradufashije barabyishimira cyane rwose ko natwe uwo munsi twarose ijambo ariko tukongera tugashima umubyeyi wacu Ela Uwimana kuko kuba yarabyiyumviriye ntiyabyigumijemo na wene ngira yararabye hirya no hino asanga abakenyezi bose uyu munsi mukuru ntibawuhimbaza rero nka jewe kuba byarashitse nkumva ko hari umunsi mukuru natwe nkumva ko turimwe mu bazowubwira nukuri ndabashimiye cyane rwose nkongera ngashimira n'abari Maputo biyumviriye yuko natwe uwo munsi twowubwira ego murakoze cyane
murakoze cyane rwose ndashimiye cyane mwe mwese rero mwafashe kano kanya ko kuganira natwe muri kino kiganiro muri isanga muri hirya no hino ku isi muri cyane cyane mu karere ka Afrika ngo mutubwire uko mubayeho uko mwahimbaje umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi ku isi dusozera akajambo ka nyuma umwe muri mwebwe reka mpere kuri Madame Ela Uwimana dusozera ikiganiro akajambo ka nyuma
ego murakoze cyane nagira shimire abatumire abuno munsi abakinezi baje guserukira abandi bakaba babyifashemo neza hama nk'abashima ku mutima bitangana bakitabira ibikorwa bibashyira hamwe kandi burya nta kintu kimenyezera umuntu nk'ikoze ikintu ugasanga umuntu yagishaka niyo demokarasi iva ku munyagihugu ikamusubira ko biratunezereye rero kuba uyu munsi mukuru w'abakenyezi wahariwe umukenyezi ku isi yose wabaye uburyo kuri benshi na cyane cyane abavuga ko batabura busanganywe batari bawuzi ukaba arakaryo ko kugira ngo umukenyezi ayongere yikebuke arabi yavuye araba hageze afate n'intumbero iyo ariko araja rero nkaba ndabikundira cyane muri uru runani rero rw'abakenyezi twise Consortium International de la Femme Burundaise en sigle CIFB tukaba tuzoshika ku bintu bikomeye cyane kuko twamaze kuja hamwe twubake urunani rutavangura urunani rukozi kugira twifatanye na leta nkozi badutera intege dushobore gufasha n'abakenyezi bo mu gihugu kuzoshika ku ntambwe ikomeye kuko twese turi kumwe birashoboka nongeye gutera n'akamu abarongozi ba diaspora ku rwego rw'isi umushinga ntahe Japhet Rujanti nawe nyene kuba yariyumviriye gushiraho urunani rw'abakenyezi kugira ngo tugire icyo duterereye hanyuma urabona ko n'Imana ibirimwo tukaba turi kugenda duhuza abakenyezi bo mu mahanga yose bo ku isi yose kandi bikaba ari ibintu byiza cyane nkaba nubwira abakenyezi rero nimugende n'ubundi muzane mukuru iyo bwaba n'abarya bose mubumvisha akamaro k'ibi bintu kuko n'imigambi ikomeye igiye guteza imbere abakenyezi igateza imbere abana igateza imbere n'abanega bacu kugira ngo dushyire ku iterambere ridasubira inyuma dufashije leta nkozi leta mbyeyi iduhuza twese aho turi na cyane cyane tutibagiye kwiteza imbere aho tuba nk'uko mwavuze hari abakeneye amashuri hari abakeneye amasantre y'imico hari abakeneye kongererezwa uburyo ngo bagire utu bizinesi cyangwa utundi duprojekishora kubateza imbere mu bintu binyuranye murantunga abo muri South Africa ntibashoboye kuza nabo nyine barafise imigambi yabo muri Malawi barafise ariko baragomba kwigishanya abazi kubarira abazi gufuma abazi kujisha bamaze kugikuje inama yuko bagiye kubijamo rero tukaba dufite imigambi myinshi nawe wowe mumenyesha makuru tukagusaba yuko uzohora utuganiriza kenshi kugira ngo dufashe gushyikiriza ijwi ryacu n'ibibazo byacu ahashoboka hose Imana ibahe umugisha mwese Imana yame iri kumwe natwe mu byo dukora murakoze
cyane reka mpindukire mpe nari ne ashobora gushika na akajambo ka nyuma nawe nyene Aline tubisaba Imana Arabie Saoudite
yego murakoze ku ijambo twagire dushimire ukuntu mwatwakiriye ukuntu mwatuganirije dushimire na mama wacu mama Ela agerageza kuduserukira ijwi ryacu rikagera hirya no hino turushirize imana ibishize ko murinda no kumuzigama no kumuhugenge mvajuru dushimire na mama Everine niwe atumye tugera aha tugeze ubu ntwari kumenya umunsi w'abakenyezi cyangwa umunsi mukuru w'abakenyezi ngo nuwahe nukuri yaradukoreye igikorwa gihambaye cyane abo bose nifuje kubashimira nshimira namwe kuba mwabanye natwe mukatwihanganira uko byagenze kose ndabashimiye imana ibambere umugisha
murakoze cyane madame tubisaba imana reka tujye muri Mozambique Mozambique Ella Rosette Mugisha muri Nampula akajambo kanyu
murakoze cyane rwose mbanje gushimira imana mushobora byose yo yashoboye kuduhuza ikanatwemerera nubwo ibyuma byagoranye si cyane rwose twashoboye kumvikana hama nkongera ngashimira uwashoboye ko duhura n'umubyeyi wacu Ella namwe nkongera kubashimira kudahengeshanya kwama mushaka kumenya abapfasoni aho tugeze ego nukuri ndashimye cyane kuba mwatwumvirije mwumvise yuko aho turi turakeneye ubufasha kandi ndizeye neza yuko nk'uko mwabyumvise muzobandanya kutuba hafi kandi n'umubyeyi wacu azobandanya kugerageza akwiragiza ibibazo byacu asaba nawe ubufasha ahashobora kugeza kugira ngo natwe dushobore kwidegembya dushobore kubaho twumva ko natwe tumerewe neza ego murakoze cyane imana ibahezagire ibahe kuramba murakoze
ndabashimiye cyane ama namwe turangiza madame Everine Nikuze ngaho imaputo muri Mozambique
nuko turashimiye imana data wa twese wo mu ijuru kuba yaduhaye uyu munsi mwiza wo kugira ngo tuvugane namwebwe abamenyesha amakuru twongere dushobore kugira ikiganiro kijanye n'umukenyezi w'umurundikazi turi mu mahanga nkongera nkashimira cyane perezida wacu ngaha muri Mozambique diaspora Burundi kuko ari we yashoboye kuduhuza na n'umubyeyi wacu madamu Uwimana Ella uyu munsi akaba twarashoboye guterwa iteka kugira ngo umurundi kazi wese ari ngaha muri Mozambique tubashe kubonana no kwegerana nukuri turabibashimiye turabimushimiye twongera dushimira n'akamo twateye abo barundi kazi bakenyezi bari ngaha muri Maputo bakitaba nukuri baritabye kandi twaranezerewe cyane 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 twongera dushimira leta yacu y'u Burundi leta nkozi dusaba ko bodushigikira bakaduterera bayifatanyije n'umubyeyi wacu mama Ella kuko niwe jisho ryacu kuko ikibazo cyose duca tumuhamagara tukakimutura twongera tumusabira imigisha ku mana n'inkomezi kugira ngo ashishikare ntanduhe ntarambigwe ashishikare kutwumva ashishikare kudutega ugutwi ashishikare kutubonera imbere atudodorere aho tudashoboye gushika kugira ngo imigambi dufise imbono yacu tuze tuyishike ko kandi namwe bamenyesha amakuru tubashimira cyane ko mwatwiyumviriye ko twebwe abakenyezi b'abarundi kazi bari mu mahanga murakoze cyane
murakoze mwese ndabashimiye nkuko mubyumvise barabakenyezi b'abarundi kazi baba mu mahanga bariko barahimbaza mu minsi yahera no muri minsi iri imbere umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi twari dufise umugambi wo kuganira n'abari muri Afurika y'Epfo n'abari muri Malawi ariko ntibyakunze numunsi twari turi kumwe n'abari muri Mozambique no muri Arabie Saoudite. Twari turi kumwe kandi n'umufasoni Ella Uwimana. Ndabashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabifuriza umunsi mwiza mwese. Murakoze.